muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se muri kumwe na Thomas Kamirindi muri aya makuru. Radio ijwi rya Amerika ni kuri internet www.radioyacu.com naho ku maradio yanyu muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri mu Burundi.
Byagenze uko kubera kwitanga kw'abarongoye ibimenyesha makuru, kubera kwitanga kwa mwebwe abamenyesha makuru.
Uyu ni Nestor Bankumukunzi, umushikiranganji w'u Burundi ajejwe kumenyesha makuru. Amakuru y'u Burundi kandi ni ingorane zo guhahirana hagati y'abaturage bace bitoke n'intara ya Kivu y'Epfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubukungu bw'igihugu uko bwari bwifashe mu 2017. Mbere yo kujya mu Burundi tubanzirize kuri Pakistani. Leta y'iki gihugu yarakajwe na tweet za President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump zivuga ko Pakistani icumbikiye imitwe y'iterabwoba ijya kugaba ibitero ku ngabo za Amerika muri Afghanistani. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Pakistani yaraye ihamagaje ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Islamabad David Hell mu ijoro ryakeye rero yo kuwa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri. Ubwo rero Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Pakistan yashakaga kumubwira ko batishimiye na gato ubwo butumwa bwa President Trump kuri ibi ngibi rero byo kuvuga ko Pakistan icumbikiye imitwe y'iterabwoba. Iyi nkuru yatangajwe uyu munsi n'umuvugizi wa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Islamabad. Noneho mu Burundi, kuva muri uno mwaka w'2018 ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru bugiye kujyana urwego rw'abavugizi mu ntara. Abamenyesha makuru bakorera mu ntara barabishima, bavuga ko bizaborohereza kurondera amakuru mu nzego za Leta. Jean Bosco Ndarurinze araduye inkuru.
Umwuga wo kumenyesha amakuru wakozwe neza cyane mu mwaka urangiye w'2017. Nestor Bankumukunzi, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru, yabivugiye mu ijambo yashikirije abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hari inyuma y'ikiganiro cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'abanyagihugu mu Kayanza.
Ukuri si ukubahema, nagira ndababwire yuko uyu mwaka umwuga wo kumenyesha amakuru wagenze neza cyane. N'ikimenyamenya ni uko bimwe twaratwumva myaka yahera umumenyesha amakuru kanaka yagiriwe uku cyangwa yagirijwe ibi, uyu mwaka byabaye bike cyane nimba byarabaye. Aha rero ikaba ari semo nziza twofatira ko kugira ngo tubandanye kuri uwo murindi. Biba yuko akazi ko kumenyesha amakuru tujejwe tuzi ko katoroshe, twaragerageje ibishoboka byose tuwukora neza. Byagenze uko kubera kwitanga kw'abarongoye ibimenyesha amakuru, kubera kwitanga kwa mwebwe abamenyesha makuru.
Bankumukunzi avuga ko hari ingingo zafunditswe hagati y'ubushikiranganji arongoye abarongoye intwaro n'abarongoye ibimenyesha makuru. Ati izo ngingo zigamije guteza imbere umwuga. Muri izo harimo kwagurira igisata cy'ubuvugizi mu ntara.
Muri ko muvugira ubushikiranganji inzego zitandukanye hejuru gusa haraho usanga mu ntara naho hariho utunenge. Twumvikanye rero yuko mu ntara koranye twoshiraho abavugizi nabo bavugira intara. Ikindi twumvikanye ni uko hashyirwaho ibyo twise cellule de veille, yo birimo n'abamenyesha makuru.
Abamenyesha makuru bakorera mu ntara zo hagati mu gihugu biteze akarusho kanini kuri iyo ngingo. Apolinaire Muzagara ni igisho rya radio Isanganiro mu ntara za Ngozi na Kayanza.
Cyane kandi duhanze kuko wagenda ukarondera uramatari ugasanga se ariko ufatika n'amabanga menshi washikira umuhanuzi wiwe n'icyo mudagi sanze cyabere mu ntara ya Ngozi sanze nkorera tubwira ngo je nta cyase kuvuga waje kuraba mu police ahubwira ngo komiseri ntari hafi ugasanga urabuze ubaza inkuru kandi ari inkuru yihuta. Twe turonsere mu vugizi mu ntara no kuri byo fasha cyane gose mbere hanige batubwira bati igihe nkuru twebwe ni turimo vugize ubushikiranga cyangwa muvugize umukuru w'igihugu cyangwa muvugize w'igipolisi kwewe w'igihugu ugasanga ni ibintu biteri ngo ni kazi kacu ka minsi yose nimva yuko bigiye kudufasha gukora bifashe no kugira ngo abanyagihugu babo umuntu akorera baronke inkuru nabo nyene itohojwe neza.
Ezeri Ubahwe arongoye radio Umucyo FM ikorera mu ntara ya Ngozi nawe nyene yiteze koroherwa mu kazi aratubwira uko abavugizi yifuza ko baba bameze
nuko abo bavugizi bo ku rwego rw'intara boba ari abantu bazi neza na neza ibisata byose ukuntu bikora nta wamenya byose ariko akamenya ibisata byinshi kuko hariho ngisata nk'iby'umutekano byohava bimugora ari ugasanga iby'uburimyi iby'ubworozi iby'ubutunzi iby'ibidukikije ibyo bintu arabizi arashobora kuba afite amakuru yabyo akamenya n'ukuntu ayatanga
niyubahwe abonako intara yugira abavugizi muri buri gisata cy'ubuzima bw'igihugu
nk'iyo twabuze buramatari twahora twikora kuba twari bisata bitandukanye nk'uburimyi n'ubworozi cyanye gisata cy'amagara y'abantu kujya hari ubushikiranganje butandukanye bukaba bufite n'abavugizi babwo nako twifuza ko vyogenda ku ntara
perezida Petero Nkurunziza aherutse gukishamo igisho bamwe mu bakora umwuga wo kumenyesha makuru hari mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu nkuru nziza yavuze ko badasoma kugira bamenye amategeko araba bisata byose by'igihugu bakihatira vya politike gusa. Filipo Nzobonariba avugira leta ati kuva ubu nta cyitwaza
n'ukuri mukaza hajya bizuka cyagaye guverinoma tuzoba mukeneye ko mukorera imiryango iruguruye n'abakozi baho barabizi bazobakiriza yombi kugira ngo ejo icyo uri kurakora ko hamwe nawe nyine azovuga ati umuhungu araho yarize kumbe ntibazi agakopi baje gutora hajya dukorera.
Umushikiranganji ajejwe ibyo kumenyesha makuru asaba abamenyeshamakuru gukingira umwuga wabo kugira bishoboke umushikiranganji banki umukunzi abasaba gukurikiza amategeko no kugendera akarangamutima k'umwuga wabo. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru rero arakomeza. Abanyagihugu baba hafi y'umupaka w'intara ya Kibitoke y'u Burundi n'intara ya Kivu y'Epfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba ko ibyambu n'ibiraro bifungurwa kugira ngo babashe kongera guhahirana. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Abanyagihugu bo muri komine Rugombo hafi y'uruzi Rusizi mu gace ka Rugomero bavuga ko imbere y'ubwimo bwo mu gihe cy'imyaka 1993 bari bafise icambu ico naco cari ku ruzi Rusizi rugaburiye komine n'intara ya Kivu y'Ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ico cambu cabafasha kujabuka hakurya gusumirayo n'abakongomani ku kabuko. Genda ku mana Isa n'umwe mu baba muri ako gace ko hafi y'uruzi Rusizi katoroshe kubamwo kubera icambu cugawe yabwiye Ijwi rya Amerika akamaro cari kibafitiye.
Kweli palikuwa hiki kivuko 94 kabisa, palikuwa kivuko tena kilikuwa kinajulikana sana ya kwamba
ico cambu camyeho kuva kera kandi cari kizwi. Abadandaza barajabukana vya bitenge vya kotebu, abakongomani nabo bavuye Bukavu barajabukana ibidandazwa harimo n'inzahabu. Ariko intambara ije ico cambu caciye cugarwa. Nibaza ko muri kino gihe umutekano wifashe neza ico cambo co kugururwa kugira tugiranire imigenderanire myiza n'abakongomani
na sisi warundi.
Uno mutama w'imyaka 57 co kimwe n'ababanyi biwe nta kindi basaba ataruka ico cambo co kugururwa mu ntumbero yo guteza imbere urudandaza rwo kurubibe.
Ico cambo yaba twa turonse mu butegetsi bakaboneka nk'abagwiza tunga bakacyugurura twana ko imigenderanire yo bamyiza kutoto turangukirwa kugenda kuko turaha kugira ngo tuve ngaduce mu Rugombo mu Rubenga tuve ngaduce ku Ruhwa tubona ko ari ibintu biduteye inuri cyane. Kandi hari abagerageje kubirondera kugira ngo icyambu cyugururwe mbwa bundi byakunze abatuganga ntitubona ko babitwemerera. Icyo tugirira akamaro kuko icyo twokenera hariya tuca tukironka vuba nabo icyo bakenera ngaha boce bakironka vuba nkaba duhana imbibi abagatogota barubarika isoko nini kandi irimo ibyimbugwa tubironka duciye ahantu hafi.
Muhanuzi wa buramatari w'intara Cibitoke ajijwe ibibazo by'ubutunzi avuga ko ivyamo bitariko birakora byugawe kubera imvu z'umutekano. Roberto Birave asa n'ubutizeza abo banyarugomero kuvyo basaba akabasaba nyabuna ko mukurindira bo barakoresha ivyambo bihari.
Leta canke intara ikora yisunze ibyifuzo by'abanyagihugu no twa bicaye no hindugasanga ko gikenewe kizahasubizwa. Ariko muno misi twabwa yuko tote nakamo kabereje bo batanze cyo gisabo yuko boca muri mparambo nyo hari cyambo kizu kemewe n'amategeko gishobora gukontorogwa kugenzurwa neza n'inzego zije umutekano n'ibiro bijejwe gutoza amakori kugeza cyangwa kuko twasanze hajye henshi haca amafronde
muri komine Buganda naho abanyagihugu bo kuruwibe na Kivubuma nuko basaba isanurwa gikiraro cyo kuruzi Rusizi ico kiraro cyafasha uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati izo ntara z'ibyo bihugu bibanyi nk'uko abanyabuganda bahibwijwe ijya Amerika bakavuga ko cyasambuwe n'intambara yo mu gihe mu 1964 hagati y'abasirikare ba Kongo n'abaroberi b'abamayimayi Robert Birabe ajejwe ibibazo by'ubutunzi mu biro bya buramatari w'intara c'ibitoke nabo nyene yifadikanya nabo banyagihugu mu gusaba kwico kiraro cusanurwa
koko harantu benshi batinya guca mu bwato ako icyo kiraro cyabaza kubakwa cyo biborohera kuzi abanyagihugu muri Kongo bakoresheje icyo kiraro kubana karusho kadasanzwe kuko ibidana zo kwinjira ari byinshi bivuye muri Kongo n'ivyo mu Burundi bikinjira ari byinshi bije muri Kongo gucyo n'ingenzi zikaba nyinshi amahoteli mu ntara cy'ibitoki agacaronka abantu bazaba yararamwe buri munsi kuko ko bari uruje n'uruza rw'abantu
amakuminabiri Rugombo na Buganda kuri atanu agize intara cy'ibitoke niyo ahantu rubibe n'igihugu kibanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi mu banyagihugu begereye uruzi Rusizi rugabura intara za Kivu y'Ubumanuko na cy'ibitoke babeshejweho no kudandaza hamwe no kurima mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushe uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanjye
tubibutse rero ko turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 95.2 mu Burundi mushobora no kudukurikira buri gihe ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu mu ijambo ryo kurangiza umwaka w'2017 Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yavuze no ku butunzi ubutunzi bw'u Burundi se koko mu byukuri bwari bwifashe gute mu mwaka ushize w'2017 ni ikihe cyakorwa kugira ngo ibintu bimere neza kurushaho nibyo mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriyeho na Gabriel Rufyiri n'umuyobozi w'ishyirahamwe Olugom rijejwe kurwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta aratangira avuga uko yakiriye ijambo rya President Nkurunziza kubijyanye cyane cyane n'ubutunzi
ijambo twararikurikiye ni ijambo rigizwe n'icyo no kwita ibice bikuru bibiri mugabo twebwe tugerageje kujya mu kibazo cy'ubutunzi nagira ndababwire ko ibyigwa byose byakozwe bihari byerekana neza yuko u Burundi bufise ikibazo kidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi biragoye rero kuvuga yuko umuntu yokwizigira cyane yuko atafashanyo zokenegwa kandi biharuro bihari byerekana yuko imfashanyo mu byukuri ahubwo ari ngombwa kandi imfashanyo ziri uburyo bwinshi hari imfashanyo mu bijanye n'imibereho ya minsi yose y'abanyagihugu no kuvuga kubafasha mu kubaho kwa minsi yose hakaba n'imfashanyo mu bijanye n'iterambere
nashaka ndababaze gato muvuze Burundi ko bufise ibibazo bikomeye mufatiye kuri ibyo biharuro hari biharuro mwo bamufise mushobora gutanga ku bijanye n'ubutunzi mu kwerekana ibyo bibazo
yego cyane reka bwa mbere duhere ku cegeranyo ishira hamwe mpuzamakungu SME ni gisata gihambaye cyane ku isi mbere gifasha n'u Burundi cyafashije n'u Burundi kuva kera muri raporo giriwa gusohora mu uyu mwaka w'2010 twaraye dusozereye cerekanye ko u Burundi ari igihugu cha nyuma canke dufate ni igihugu cha mbere mu bukene mu bijanye n'ubukene kitwita mu gifaransa pauvreté extrême. Iyo raporo rero ivuga ibihugu byose byo ku isi ugashusanga u Burundi ni igihugu cha nyuma gikenye cyane kandi bakavyerekana neza kandi FM ibiharuro byayo ni biharuro byemewe ku isi yose kuko kifatira ku bihugu byinshi kandi kerekana n'ingene cyabitohoje hanyuma bagaca bashikiriza yuko umunyagihugu w'umurundi afise amadorari ari munsi y'amajana 3 ku mwaka kandi ku munyagihugu umwe ivyo rero ni ibintu bigaragara biboneka bagaca berekana kandi yuko no mu karere duherereyemo ngaha muri East African Community igihugu ca mbere gifise ama isho twise umwimbu ku mwaka ku munyagihugu wacu afise amadorari 600 mu gihe twebwe mu gihugu iwacu umunyagihugu afise umwimbu ungana ku madorari 300 urumva ni hafi igice ico hagaca hazi kigira kabiri kubijanye n'ubwo bukene nyene hari bukene budasanzwe ibice bishika 70% ku ijana by'abanyagihugu mu bisanzwe bugarijwe n'ubukene
mwotubwira nibihe bituma ubwo bukene bushikiyo n'ibibazo by'ubutunzi nibihe bituma
munkundiye gato no babwira cyane cyane ubwo bukene mu segonda mikeyi ubwo bukene cyane cyane bugeramiye ugwaruka mu bice twa kwita ubushomeri ibice 25% ku ijana mu gwaruka gwitwa go gwize hamwe mbere ubwiye n'umuhugu hagati baje usanga ibice 35% ku ijana nabone bari mu bukene butagira izina ico tutokwibagira cyo ninge nico twokwita ibyo banyagihugu bakenera ku munsi ico twita inflation no kuvuga ngo n'ibifungu ibyo banyagihugu bakenera mu gufungura bihari ibiharuro bitangwa na ISTEBU yerekana yuko ugo rugero rugeze ku bice 20% ku ijana n'urugero rwo hejuru cyane rudasanzwe ibi bituma rero nibaza yuko nibyo bibyigwa biravyerekana ubwa mbere nuko abanyagihugu batari ku kizi abantu bakora mugabe ibyo navyo murabizi kugira ngo umuntu akore agomba kuba afise byangombwa agomba kuba afise byankenegwa kandi ubafasha kugira ngo akore ibyo ni leta isaba kubikora mwiri jambo rero twebwe ntitwigeze tubona ahantu na hamwe yashikirije neza na neza ingene ubwo bukene bwovaho kiranoneho ni n'ibintu byoroshe ubirabira muri budget muco twikwita amafaranga retegekanya ku mwaka ugiye kuraba amafaranga retegekanya ku mwaka ucubona neza yuko ibyo kugwanya ubukene bidashoboka mu gihe atamugambi numwe ico twokwita budget programme ikiba cyashizwe mu iryo tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ibyo nitwara nk'umwanya turabivuga neza muca mubibona neza yuko ibyo turiko turavuga n'ukuri bifatira ku biharuro bigaragara kandi nabone batohinyuza ico nohereza ko nagira ndababwire yuko mu ibyo mwibi bijanye n'ubukene budasanzwe urugero rw'ubutunzi u Burundi buri kuno munsi buri kubusa no kuvuga ico twita PIB le produit intérieur brut no kuvuga umwimbu igihugu gishobora ingene uzuraduka ku mwaka uburi kubusa ubyo rero biruko mu gihe mu mwaka w'2014 twari ku rugero rwa kane n'ibicindwi kubera rero izinjyane za politike twagiye mu mwaka w'2015 nitwo twari tumaze nka twaciye dusubira inyuma twose ubu rero n'abahora bafasha mu migambi y'iterambere amafaranga baca barayasubirana uno munsi no kuvuga uravye budget uravye amafaranga leta itekekanya ku mwaka nibaza kugira ngo mubone neza aba boraba raporo ku de compte no kuvuga icegeranyo ku de compte yagize kuri ku mafaranga leta yatekereje ku uyu mwaka twatangiye mu mwaka 2018 byerekana neza yuko amafaranga leta yegeranya yonyine mbere adashobora no gukwira nibyo leta ikoresha ku mwaka umwaka no kuvuga ibyo twita redepense courante bidashoboka leta bikwiza urumva rero umugambi mugambi iterambere nishoboka mu gihe tutahinduye ingene turiko turakora uno munsi mujanye n'iterambere ry'igihugu.
Murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufite Moses. Moses uratumva?
Ego cendawumva.
Umwaka mwiza.
Umwaka mwiza cyane kuri twese.
Watubwira irindi zina naho hamagabiri?
Yitwa Mayuze de Gafitoria.
Mufite akabazo cyangwa intererano?
Ariko akabazo
Ni kwa nini?
Kanima umutumire namwe bifite uyarengere kona kabaye ariko ameze neza yuko ubutumwa bwo kuduga icara bugabanuka kandi duteye tugeramo kubusa kandi ubundi hari abantu bagaragara mu mashyira hamwe mu makungu bigaragara neza ku Burundi ari bwa nyuma mu butunzi igaragaza neza abantu bari mu ngari ko bari mu yanabayeho na cyane cyane kandi igaragaza no kugira abantu n'akozi muri kanisa kuko n'ubugari kandi burundi urasanga ariko rurareya cyane n'umubyere kiri mutunzi ubukene kandi ikintu nuko nk'ukenda gatoya ntabwo ari ugaruka bwize gusa ugaruka bwose ari mu bintu ugaruka bwose ari mu burundi ugatumye cyane nabyo ni byiza ugarakiye cyane ikintu nacyo kibaza ni amatora bigaragaza imyaka imyakiriye n'ibijyana n'amatora ari mu burundi ngeza amatora agakorwa n'amafaranga abiri ko mbona amafaranga tugize ngo dukorerwa bije hagi icyo nacyo umwaka leta amafaranga igiye kugaburira amafaranga yo ageza hehe kandi mbona igihugu gikeneye muri ako gihe.
Murakoze reka bishyure umwishyure Gabriel Rufyiri.
Nibyo ndashimiye Moyize ku bibazo abajije hamwe n'intererano avuze ku kijanye nuko twebwe tuvuga ko ubu utunzi bugabanuka muri leta nabo bakavuga yuko ubutunzi buriko buraduga jiwe nababesha urabona ibintu by'ibiharuro nta muntu ashobora gushiramo ibintu bya politike ngo aje mu bintu byo kuvuga ibintu bitari byo kuko biharuro byo nyine bisha bivyerekana nk'ubu ndabaye nka karorero mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije yaravuze yuko bakoze amadosiye azovamo mu miliyaridi w'amafaranga y'amarundi mugabo ugiye kuraba muri budget kuva mu mwaka wa 2013 iyo rubrique ijanye n'amafaranga aba yagarukanye mu gica leta yibwe nta faranga na rimwe leta itegekanya umuntu ari agaca abona yuko nk'iyo discours nk'abantu bamukoreye ibyo bintu mu by'ukuri babimuhereje ubona yuko bamubeshe arico gituma twe tuvuga tuti ibi bintu by'ubukene bagaca bavuga ngo ubutunzi ngo mu gihugu burahari kandi bigaragara neza yuko amafaranga leta itegekanya ibiharuro nabyo ne bagira bashira muri bija tarivyo ivyo ishira muri komeri ko rirabivuga twebwe mbere abatwara bivuga cyavuga ngo tuko turabesha mugabo nibaza ko icegeranyo cha kuru de konte kivyerekana neza yuko ibiharuro bavuga bashiramo abatakuri na komeri kurimo ivyo rero birateye ubwoba cyane kuko bishavyerekana neza kugira ngo dutere imbere bizotugora gose kuko tutashikiriza ibintu ukuri nyene igihugu gifise nyako rero mu ijambo rimwe twe tubona yuko ibintu bishikirizwa mu ijambo rimwe atari byo n'ibintu byo kweza gatima abanyagihugu mugamo by'ukuri atakintu no kwita ama statistique ibiharuro bigaragara bifadika bishobora gufatikwa ko bihari n'ubu ndabisubiyemo aba amashyirahamwe mpuzamakungu aba amashyirahamwe hagati mu gihugu dufatire kuri stebu dufatire kuri era kuru de konte ya sentare igenzura amafaranga leta ikoresha ku mwaka n'izindi nzego zitari nke zirerekana neza yuko ivyo bintu biba byashikijwe batari byo none twosha dufata ikinone twebwe rero tubona kandi n'abanyagihugu mu bisanzwe bunyene barabibona mu mifuko yabo nico gituma rero twe dusaba yuko abantu batwara cyangwa bifuza kuzotwara igihugu boza barabwira ukuri abanyagihugu kugira ngo turabingere twashobora gutera imbere no gukira kuko twe nk'ubu turiko turaraba tubona neza ko nishuye kuri kibazo ahereje ko avuye kijanye n'ivy'amatora nivyo ikibazo cy'amatora ni kibazo gihambaye cyane kandi igihugu kitavugira amatora birumvikana mugabo turavye amajambo ya politika guma vugwa uno munsi n'abanyepolitike baba bari ku butegetsi cyangwa barondera kuvujako tugafatira kubitabo bihari amasezerano ya Arusha tugafatira kuri cha gitabo twita Vision 2025 no kuvuga yagerekwa twi igihugu ciha tugafatira kwibwizwa shingiro dufise uno munsi nibindi bitabo nyamukuru tugenderako biragaragara neza yuko uno munsi byasiza kuduhanga bitari ibintu by'amatora twasiza guhangwa ni kungene igihugu coja ku murongo w'ibindi bihugu mu bijanye n'iterambere mugabo kubera inyungu z'abantu ucusanga ibintu by'igihugu n'abanyagihugu muri rusange byibagiwe nico kibazo dufitaniye twebwe n'abanyepolitiki umuntu abikora
birabane katubandanye dufise kandi Patrick ku telefone Patrick uratwumva
ndabumva
umwaka mwiza
tusangire namwe kenda ubisurije
murakoze tubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye
Nsabimana Patrick ndi mu gihugu cy'Uburundi ari Bujumbura.
Mufise akabazo cyangwa icyumviro muterera?
Kibazo ni intererano. Amajina cyangwa kubaza umutumire. Ugiye undi mijambo na kuba president y'ashyikirije yaravuze ati ubutunzi bwariyongere kandi bikorera bukaraba amashyure yubatswe ukaraba amabarabara ibitaro ibintu bigaragara ko ubutunzi bwateye imbere. Ariko abanyepolitiki bamwe bamwe kuri aba batababibona cyo kimwe kandi ntawe wo kwibagiza kifashanya ibintu byifashanya mu bindi byahagaze. Numva igihugu kizifata desize gukoresha ubutunzi bwacu hari ibintu bimwe bimwe bibanza kubanza bigasubira inyuma kugira ngo yiyoroganize numva ubu nta bije dukura hanze tugikoresha ubu abarundi bahisemo gukoresha ifashanyo bahisemo gukoresha ubutunzi bwabo kugira ngo batibiteze imirate zirinze kuzerinze hanze numva kuva ko igihugu kiriho cyasubira inyuma cyangwa ibyo biri ko byagira sivyo na gatoya igihe nacyo je numva igihe cy'ijyema kantu ko kuvuga ngo ibintu by'amatora ntawe ukwiyobagiza ko amatora muna togo n'abanyagihugu akagubwa n'abanyagihugu kuba bava ibintu byo guhindura ibyiza shingiro s'umuntu hari kindi rakanye abanyagihugu nyine bava twegerageze ko dukura na kacye dushyiraho nake urumva ko kubwize je numva bitewe ikibazo ahubwo abo banye politiki baze banyimirize urwaruka no urwaruka rwinshi buruhaheza amashuri ukacyagwije bakibaza ko akazi kazava muri leta banyimirize abo nyine ariko baravuga banyimirize urwaruka kugira ngo rirondere akazi rushobore gukeya imigambi yabo kugira twiteze imbere kibazo na nise n'ivyo
reka bishure murakoze mumwishure Gabriel
nari nashatse kugira ndamukebura adufashe azane ibiharuro kuko nababwiye ibintu bijanye n'iby'ubutunzi ntuvuga amajambo gucyo gusa utegerezwa kugira ibintu werekana wishimikiza natubwiye
yavuze ngo amabarabara n'amashure
nagira ndababwire muri budget ivyo nushobora kubira abashaka ngo bivuge utabanje kuraba muri budget ya leta ikintu cyose leta ikora naho koba ari ukubaka ikiraro rugisanzwe n'ibiti kumusozi kanaka kuruzi rugabura umusozi kanaka bigomba kuba byateganyijwe mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda icyo rero karagace k'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi aho Fidele Niyongabo yaganiraga na Gabriel Rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe Olgom rijejwe kurwanya ibiturire n'isasagurwa ry'amatungo ya leta ku bukungu bw'u Burundi mu mwaka ushize ndetse no mu gihe kizaza umwaka w'2018 iki kiganiro mushobora kugikurikira nanone ejo ku maradiyo yanyu saa 12 mu gatondo kandi buri gihe mushobora kugisanga ku rubuga rwa internet radio yacu vewa.com ku gisata cyaho cya muri sanga
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko rero Ijwi rya Amerika ntirizabatenguha kuri iyi ngingo ya muri sanga urubuga rwanyu muvugamo uko mwumva mumerewe.
Ijwi rya Amerika rero kandi na makuru nkuko musanzwe mubizi ataha ni mukanya samoya n'igice. Turabashimiye rwose murakarama.